Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi turiko dusamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, adresse yacu ni VOA Radio yacu. Kaze mwese mu biganiro byacu.
Abajeje umutekano bararose amakuru avuga yuko hariho ahantu bahanyegeje imodokari n'amapikipiki bishasha biba bifite intumbero yo gukoreshwa mu guhungabanya umutekano imbere hagati n'inyuma y'aya matora y'ibwiriza shingiro yimirije.
Uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye avuga yuko ubushikiranganji bw'umutekano bumenyesha ko hari abanyepolitike bagamije guhungabanya umutekano mu gihugu muri iki gihe cy'amatora. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyagihugu mu Rwanda mu karere ka Rubavu basaba ubutegetsi kubimura handi kubera ibibazo by'imvura nyinshi hamwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye tubahaye ikaze mwese. Ikariko dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana tuyahere mu gihugu kibanyi. Ikiza cha Ebola muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo carungiye guhitana uwundi muntu umwe nkuko byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu akaba afise amakenga ko no ku bakozi bakora mu gisata cy'ubuvuzi bandukiwe. Umushikiranganji Dr. Oli Ilunga mu itangazo yashikirije kuri uyu wa gatatu yavuze ko igiteye amakenga ari uko abakozi batatu bo mu gisata cy'amagara y'abantu bari mu banduye ari nacyo gituma akwiye inyishu yihutirwa kuri icyo kibazo. Uwo mushikiranganji yemeje ko yarungitse abahinga mu by'ubuvuzi 12 imbandaka ku murwa mukuru w'intara ya Equateur. Igihugu cya RDC cyatangaje ku munsi wa kabiri ko cyinjiranywe na Ebola abantu 21 baramaze kugaragaza ibimenyetso by'uwo mugera kandi 17 barapfuye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryasohoye umuriyoni w'amadolari y'Abanyamerika mu ntumbero yo guhagarika igwirirana ry'ico kiza. Naye igihugu ca Nigeria gihana urubibe na RDC catangaje ku munsi wa gatatu ko gihagaritswe umutima n'ico kiza mu gihugu kibanyi. Abasivile batanu barishwe mu bitero abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagizemo uruhara mu manuko bwa Somalia nkuko byashikirijwe ejo ku munsi wa kane n'abategetsi bo mu karere byabereyemo. Ali Mohamed Mualine, umutegetsi waho byabereye, yavuze ko kajugujugu zibiri za gisirikare za Amerika hamwe n'abasirikare karuhariwe ba Somalia bagize uruhara mu gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishiru wa kane hafi y'igisagara cya Afgoyi ni ku birometero bishika 30 uva i Mogadishu. Umutegetsi w'igipolisi muri ico gisagara Ibrahim Abdi yemeje ico gitero avuga ko cyari gitumbereye abarwanyi ba Al-Shabab. Abasirikare ba Somalia bamenyereye bagaba ibitero nk'ibyo bafatanije n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babamenyereza ibitero by'indege na misile byarungerekanye mu mezi aheze kandi hari imyidogo ko bihitana abasivile. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika kimenyesha ko kiriko kiratohoza kuri ibyo byagirije. Ibyo biziga bitanu by'abasivile bishwe nabo byaciye bitwarwa mu bitaro by'i Mogadishu. Perezida mushasha wa Sierra Leone Julius Maada Bio ejo kuwa kane yatangaje ko abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bagiye kuzokwiga ku buntu nk'uko yabyemereye abanyagihugu yiyamamariza amatora. Yavuze ko iyo ngingo izotangura gushyirwa mu ngiro mu mwaka mushasha w'ishuruza mu kwezi kw'icenda umwaka w'2018. Ibyo yabitangaje ariko yugurura ibikorwa by'inama nshingamateka kandi avuga ko ari mu ntumbero yo guteza imbere inyigisho muri icyo gihugu. Perezida Bio yatangaje ko muri kazoza ka hafi azogwiza kabiri amafaranga Leta iha igisata cy'indero ave ku bice 11 asimbire kuri 20%. Sierra Leone ni kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi naho gifise ubutare bwinshi mu butaka bwacyo harimo na diyama n'icyakabiri cy'abanyesirayeli ni barenza imyaka 15 ntibashoboye kujya mu mashuri nk'uko raporo ya UNESCO yo mu mwaka wa 2015 ibivuga. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatanu cyatanguye gushyira mu ngiro ibihano bijyanye no kwiyunguruza muri Amerika ku badiplomate ba Pakistani. Ibyo bishikirizwa na ambasaderi wa Pakistani Washington, Aizaze Chaudhry. Ambasaderi Chaudhry yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo ngingo atari nziza na gato, kandi ko ibyo bihugu bibiri bikwiye kwicarana, kandi ko ingingo nk'izo atanumwe zungukira. Mu kwezi guheze n'imenyeshamakuru muri Pakistani byatangaza ko abadiplomate ba Pakistani bazobuzwa kugira ingendo zirenza ibirometero 40 hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuye kuri ambasade y'i Washington cyangwa ku bindi biro biri mu bindi bisagara ataruhusha bahawe na Amerika. Imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Pakistani yaratitutse mu mezi aheze kuva aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarikiye umuriyaridi urenga w'amadolari zahora zifashisha igihugu cya Pakistani mu by'umutekano. Mu kurangiza, naho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuri wa kane ryarasabye ibihugu bifise uruhara mu bibera mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati kwigumya inyuma y'aho igihugu cya Israeli kigabiye ibitero kuco cise ibirindiro bya Irani muri Siriya mu kwihora ibisasu bya roketi Irani yarungitse ku basirikare bayo. Uburaya buvuga ko bwisunze raporo bwaronse kuri ibyo bitero, bubona yuko ibintu bishobora kuyangara bikavanaho bitera n'intambara yadukira ibihugu byose muri ako karere.
Harakoze mugenzi wacu Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye. Ubona hano umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko hari abanyepolitike bagamije guhungabanya umutekano muri ibi bihe by'amatora y'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Bavuga ko bwafashe imodokari n'amapikipiki bigamije gukoreshwa muri uwo mugambi. Ibujumbura mugenzi wacu Diane Ndonse arabidushikiriza.
Imodokari 10 zo mu bwoko bwa kamionete Mitsubishi hamwe n'amapikipiki 27 zafashwe kuri uyu wa kane n'ubushikiranganje bw'umutekano, zari nshasha nta nimero ndangagendeshwa zari bwajeko. Aho zari zitondetse mu kigo cy'iperereza zari ku mukungugu. Amapikipiki yari yanditse ko izina ry'umugambwe UPD zigamibanga hariko n'ibicapo byawo. Umuvugizi mu bushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye avuga ko izo ngendeshwa zari zigamije gukoreshwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano muri kino gihe cy'amatora y'ibwirizwa shingiro yimirije n'inyuma yayo.
Abajeje umutekano bararose amakuru avuga yuko hariho ahantu bahanyegeje imodokari n'amapikipiki bishasha je bifite intumbero yo gukoreshwa mu guhungabanya umutekano imbere hagati n'inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro yimirije. Hanyuma niho izo nkuru bazikorerako. Ejo rero baratinda barubura, ejo mu gitondo baratinda barubura ivyo bintu ahantu byari biri muri rohero ya mbere. Ku mufaso ni yitwa Hussein Bastena, ni umufaso ni w'umudandaza w'umugwiza atunga yitwa Bayusuf wonga mu gisagara cha Bujumbura.
Pia Nkurikiye avuga ko amatohoza amaze gukogwa yerekana ko izo modokari nayo mapikipiki ari iby'umunyepolitike Hussein Rajabu.
Izi modokari uyo munyapolitike yari yazitumye ko kera akirongoye umugambwe uri ku butegetsi uno munsi, umugambwe witwa CNDD-FDD. Izi modokari zagiye gushika mu 2010, ni ukuvuga yuko aho muri urwo rupango rw'umufasoni zari zihamaze iyi myaka yose ishika kuri 7, ariko ubu rero zikaba zagomba gukoreshwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu muri iki gihe cy'aya matora.
Umunyepolitike Hussein Rajabu yagirizwa izo modokari zo guhungabanya umutekano yigeze kurongora umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva umugambwe ubushikako mu mwaka w'2005. Nyuma yaho yavuye abogozwa muri aya mabanga acayinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba mu mwaka w'2007, aho yahavuye atoroka acahungira hanze y'igihugu mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Tumenyeshe ko umukenyezi yafatanywe izi modokari bivugwa ko ari zo uyu munyepolitike. Ubushikiranganje bw'umutekano buvuga ko atacaha kimwagira. Ariko kandi Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje avuga ko amatohoza agiye kubandanya kugira ngo abari nyuma y'uwo munyepolitike Hussein Rajabu bahanwe. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu iri yarusha yumvirije urubanza aho leta ya Benin yagirizwa guhonyanga agateka ka muntu hamwe n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Inzego za leta y'icyo gihugu zugaye mu mwaka wa 2016 radio na televiziyo byigenga. Bamwe mu bumvirijwe ugo rubanza basaba bene amaradiyo n'amateleviziyo yugawe mu Burundi ko nabo bo kwitura amasentare mpuzamakungu. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha.
Ishyamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ya ser ryatangaje ko atagikozwe vuba ikibazo cy'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shyirahamwe rivuga ko uburyo bwo gufasha izo mpunzi bushobora kubura umwanya uwo ari wo wose. Mucegeranyo ryashize ahabona rivuga ko ubu hakenewe byihuta imiliyoni 391 y'amadolari ya Amerika kugira ngo rishobore kwitaho ku rugero rushimishije impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo byose. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 403. Icyo gisata cha ONU kimenyesha ko gushika ubu kimaze kuronka uburyo butaringa ibice 6% vy'yakenewe. Mu mwaka uheze naho w'2017 HCR rivuga ko ryashoboye kuronka ibice 21% gusa vy'yarakenewe. HCR rivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe mu makambi y'impunzi atandukanye kububakira amazu byarahagaze hamwe hamwe. Abanyeshuri ni benshi mu mashuri make no kwitaho rero amagara y'impunzi bicumbagira. Iryo shyirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza ingufu muri icyo gisata cyo kwita impunzi z'abarundi zahungiye cyane cyane mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Icyo cegeranyo kivuga ko hamwe ubwo buryo bubonetse bwofasha n'impunzi zatatanye n'imiryango yazo kwegerana kubigisha imyuga mito mito ituma bibeshaho, kuvura bakubaguwe abakorewe amabi atandukanye n'abafashwe ku nguvu. Ubwo buryo bwofasha kandi kwitaho neza abakenyezi bibarukira mu makambi y'impunzi, kwitaho amagara y'abana no guha impunzi amazi meza. Iryo shyirahamwe rivuga ko ribabazwa n'abana bigira munsi y'ibiti mu makambi ari muri Tanzania kubera kubura ibirasi n'intebe hamwe n'ibindi bikoresho by'ishure. Rikavuga ko ubwo buryo bubonetse ico kiri mu bibazo byihutirwa. Iryo shyirahamwe ryatangaje ko ubwo buryo burondegwa ari ubwo kwitaho impunzi ziri mu bihugu nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda, Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Iryo shyirahamwe rivuga ko rishima utwigoro twa leta y'u Burundi two kwakira impunzi zitahutse kuko zibyishakiye. Rivuga ko gushika mu mpera z'umwaka uheze w'2017 abarenga 161 bahungutse kandi ko n'ubu hari abaguma batahuka. Abenshi bava muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Yamara naho biruko HCR yemeza ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Ni naho HCR fatira mu kuvuga ko hataragera ko rihimirize impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha rimworohereza. Iryo shyirahamwe risaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo byitura isaba ubuhungiro. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tuje mu Rwanda, abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda basaba ubutegetsi kubimura ahandi. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Uwo muvumbu udasanzwe n'uwo mugezi wa Sebeya mu karere ka Rubavu ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kubera imvura idasanzwe muri ibi bihe biza bikomeje kuyogoza ibice bitandukanye by'u Rwanda, uyu mugezi wakoze abatari bake mu nkokora. Uhereye kuri seminari nto ya Nyundo ku Gisenyi ubu icyumweru kigiye gushyira abanyeshuri batahigira. Ijwi rya Amerika igera kuri Petit Seminari Nyundo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yasanze imirimo yo gukora amasuku irimbanije. Abaturutse impande zitandukanye ku Gisenyi barimo bayora ibyondo mu byumba by'amashuri ndetse no mu kibuga cya Petit Seminari Nyundo. Hari akamashini kavoma amazi kamena mu byumba by'amashuri.
Akamashini kavoma amazi
kugeza ubu kari gukora gate
ngo kare kutuzana amazi nyine mu bwo kudufasha bite turikogesha nyine mu mashuri nyine ko amashuri garengewe.
Niba nkumva neza iki kigo nta kintu kiri gukorerwamo
ndacyo
nukufa ngo akakamashini karavoma amazi kakamera mu mashuri nukufa ngo hamaze icyumweru cyose abanyeshuri batigira amahano ibindi bintu byangiritse nibihe
ibikoresho zabo byaragiye amashuka garagenda matura zabo ziragenda ubwo nibyo kujya byabo byose za kawunga ibishyimbo byose byaragiye
amazi yarabitembanye
yarabitembanye
kugeza abanyeshuri ba Petit Seminaire Nyundo ku Gisenyi ubuyobozi bwabaye bubimuriye mu bindi bigo bitandukanye byegera yaho bigiraga abakoraga muri iki kigo baravuga ko byagize ingaruka zikomeye uyabarizwa mu mirimo yo gutegura amafunguro kuri Petit Seminaire Nyundo yari mu ijagi ry'abakoraga amasuku
nzanze ngoranga muri kino kigo ndo mu kwiziniye twabaye tugeze mu masaha 8 kumva sebe yije yirukanga cyane mu bimwe mu bikoresho byo twahe tugiye gutekera abanyeshuri byose byaragiye n'ibikoresho bimwe by'abanyeshuri byose nta na kimwe bafite ni ukuvuga ngo urebye n'ibishyimbo twari twaraye dutsimbiye abanyeshuri byose byararengewe na mivero zaragiye ubwo ni ukuvuga ngo badukoreye ubutabazi bwihuse bareba ukuntu bafasha cyane cyane abanyeshuri
Radio Ijwi rya Amerika ku Nyundo yabonye amazi atari make yarindimutse kubera umugezi wa Sebeya ku buryo yahindutse amatongo uyu turanye n'umugezi wa Sebeya twamusanze atoragura ibisigarizwa by'inzu ye ngo nabyo bitahangirikira
ubu ngubu ibiza ikibitera sitwabimenye niba ari Sebeya ibitera ibiki nime ari ingango sinzi kundi biza
none ndabona ahahindutse itongo uri kuba he
ubu ngubu ndacyumbitse ubundi kura ibintu biri mu mahema hanze urabona ko ndi gusenya
giye kongera kubaka bimeze bite
nakubaka he nane nakubaka
agatahubwo babahaye ubufasha buhe
nta bufasha baraduha ntabwo
habe na buke se
ntabwo
none subwo mubayeho mute
ubu ngubu turanga nyine turacumbitse nyine ngo ingingi bisanze urabona bari gusenya amazu ahanga turi gukura dukoresha tundi ibindi byarangiritse ntiwareba tebe n'akaguru kanjye kundi kabaye bya inzu yanguye ntureba yaguye ari nijoro nko masaha 7
ni benshi ubu ndabwo bavuga umubare ni benshi umubare ndabwo uramenyekana ni benshi cyane abahunze nga mudugudu wa hano yarahunze numva yahungiye mu mudugudu wa Kayanze nabandi baturage benje rero baramukurikiye nabanga buko babona guke ndabona umurara hano reba ngiyi nzwi yahirimye yagiye bose barahunze kandi hano ku muhanda benje bahungiye hano hakurya muri muhira abandi bahungira hano wacu hakurya muri ya misozi kubera ko ho niyenda ndubwo imisozi yacika ariko ndabwo byagenda guke
ubu ni bwana Micombero ushinzwe umutekano mu mutwe w'inkera gutabara mu kagari ka Nyundo ku Gisenyi agaruka ku mibare yabo bigaragara ko bavanywe mu byabo n'ibiza bwana Micombero hari icyo afata nk'icyaba igisubizo cy'umuturambye kuba turi umugezi wa Sebeya
nge nabona ikibanze baheraho ari kwimura aba baturage uko icyo babaha cyose bakanarara hano banapfa
kubera isebeya
ndakindi ni Sebeya buriya n'ubwana bameze gukemura yibonye ntabwo muyibonye nako baya Sebeya ni umusazi urabona abasirikare nibo bazana ubwato bwabo bakambutsa abaturage bo byakomeye kuko nda muturage wakwivana hano abantu baheze mu nzu bakajya ku mapurafo hejuru bagatabaza abasirikare bakaza bakabakoreheje bakabambutsa kugira ngo bagere muri kaburimbo na kaburimbo nabwo ubwayo hano abahuzuye amazi ariyo akatakambuka hakurya abantu iriya hakurya ariyo amazu yahirimye muri muhira ubu iyi ndabwo ari Sebeya uyatuje hano ndabwo wahagarara
Radio Ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko aha mu mirenge ya Kanama Rugerero na Nyundo iri mu nkengero y'umugezi wa Sebeya ubutegetsi buri guteganya kuhimura imiryango isaga 300 kugira ngo ubuzima bwabo butazisanga mu kaga iyo ni nayo ntumbero y'igihugu cyose muri rusange kubatuye mu manegeka imibare ya ministeri yita kubiza mu Rwanda iragaragaza ko abasaga 200 bamaze kuhasiga ubuzima kubera ibi biza bidasanzwe kuva mu ntangiriro za 2018 abasaga 200 kandi bamaze kubikomerekeramo ni mu gihe amazu nayo ari hejuru y'ibihumbi 10 yangiritse cyo kimwe n'amahegitari y'imyaka kuri uwo mubare iteganya gihe ryo riragaragaza ko iyi mvura ishobora kuzageza mu kwezi kwa gatandatu ikigwa aho bagira ubusaha Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
arakoze mugenzi wacu Eric kuri iyo nkuru umugwe w'abashinga amateka ba Amerika ushinzwe kurabira hamwe iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ku mugabane wa Afrika hirya yeje ku munsi wa gatatu warasuzumye uko umwidegemvyo mu gushikiriza ivyumviro muri politike mu madini no mu bimenyeshamakuru bifashe mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara mu biganiro vyamaze hafi amasaha 2 uwo mugwi waragarutse ku yugwagwa ry'imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika mu Burundi n'amashengero yugawe mu Rwanda idonido kuri inkuru mugenzi wacu Diane Ninerahazwe yakurikiranye iyo nama arabidushikiriza
hambavu y'abashinga mateka bagize uwo murugwi ujeje kuraba iyubahirizwa y'agateka kazi na muntu ku mugabane wa Afrika bari bitabiriye ivyo biganiro hari kandi abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri Afrika n'abakurikiranira hagufi ivyo kumenyesha makuru bavuze ku bwigenge bwo gushikiriza ivyumviro biciye mu nzira zitandukanye ziranga demokarasi ugeza aho umwansi ashaka mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara umenyesha makuru na Nit Talani aturuka muri Congo Brazzaville yabwiye ko nam kwamenyesha makuru muri Afrika bakomerewe
when you are constantly afraid because you could be attacked
iyukuro uyu mwuga uyumvira yuko ushobora gutegwa guhohoterwa gufatwa ku nguvu canke kwicwa ziri curi kurakora mwumva umuntu abakora umwuga gute mwumva ubwo ari ubuzima
I'm sorry
mumbabarire
This is what I and overjoyed.
Ugo nibwo buzima twebamenyesha makuru bo muri Afrika tubayemo. Hageza aho umuntu atinya kuvuga ukuri kukwanka kukuzira. Sinkekeranya ko mwebwe abashinga amateka ba Amerika mushobora kugira icyo mufashije. Abategetsi ba Afrika bakatureka tugakora umwuga twidegembye.
Umushinga amateka Chris Smith wo muri leta ya New Jersey akaba ari nawe aramutswa umurugujeje kuraba yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu ku mugabane wa Afrika. Ati ntimurira busema ibera muri ako karere tubikurikiranira hagufi kandi biraturaje ishinga
authoritarian regimes and black backsliding democracies have entrenched themselves in countries such as Democratic Republic of Congo, Rwanda and Burundi
ahavugwa ubutegetsi bw'igitugu cyangwa aho demokarasi yasubiye inyuma nko muri Congo mu Rwanda no mu Burundi inzira abanyagihugu banyuramo mu kunenga ibitagenda ku butegetsi no gutanga ibitekerezo byabo binyuze mu itangazamakuru cyangwa mu nsengero byaragabanutse kurinda abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ni ngombwa cyane kuri twebwe dushobora kubikora kandi tuzabikora hari ikindi kibazo gikomeje gushinga umuzi muri Afrika gufunga amaradiyo yigenga
most recently Burundi suspended Voice of America and BBC This suspension comes 2 weeks before the referendum.
Urugero rwa hafi no Burundi buheruka gufunga imirongo ya BBC n'ijwi rya Amerika. Kugira amakenga ntibyabura mu gihe ayo maradiyo afungwa hasigaye ibyumweru bibiri gusa ngo haba amatora ya kamarampaka ashobora gutuma perezida w'u Burundi aguma ku butegetsi kugera mu mwaka w'2030.
Iryo yugarwa rya FM z'ijwi rya Amerika na BBC mu Burundi mushinga amateka Smith avuga Negusi Mengesha atwara igisata cya Afrika c'ijwi rya Amerika yemeje ko ririko ritera gahombo kanini.
This suspension comes to 2 weeks before the referendum on May 17.
Irihagarikwa rijindwi zibiri imbere ya kamarampaka yo kwa 17 ku kwezi twese byaduciye ivutu kwa gatanu muri isanga twabajije ubujejwe amategeko muri CNC akaba yavuze ko ingingo yo guhagarika ijwi rya Amerika atari ntasubirwamwo hashobora kuba ukujurira mu rukiko ibi byumvikana ko kumbure hashobora kuba inyishu kuri iki kibazo kugara FM yacu mu Burundi n'uruhombo rukomeye cyane ku banyagihugu b'icyo gihugu kundwi ijwi rya Amerika ryumvirizwa n'ibice 57% by'abantu Ibujumbura ni 85% tukaba turi mu bumvirizwa cyane ubu igitangaje cyane ni cyizere gisata cyacu gifise ibice 91% by'abatwumviriza barizera makuru y'ijwi rya Amerika ritanga
mu gihe abashinga amateka bo mu rugujeje iby'agateka kazi na muntu muri Afrika bavuze ko imwe mu mikenyero bashobora gukoresha ngo bagondoze amareta nyafrika ari bihano bitandukanye John Prendergast ari mu baharanira agateka kazi na muntu yabasavye kwitondera ivyo bihano kuko akatari gake ataco bihindura
The idea that sanctions in Africa don't work is a product specifically of the design
Iki yumviro cuko ibihano muri Afrika bidakora biterwa n'ingene bitegurwa bigashigwa mu ngiro kugira bikore ibihano bitegezwe gufatirwa umugwi munini w'abantu bakorana bashoboze intwaro z'umukazo gucinyiza amashirahamwe yigenga atari gusa abantu bakoze amabi ibihano nyakuri ntibikora gusa kuri abo bagirizwa kurusha abandi azimbere ahubwo nabandi bose bakora mu cimbo cabo namashira hamwe barongoye iniyo ngendo yo guhindura ingeso
abitabiri ivyo biganiro barasavye bashimitse kandi ku kibazo ciyugarwa ry'amashengero agira ku 70 mu gihugu cy'u Rwanda gikurikiranirwa hagufi mu ntumbero kuraba nimba atawurenganywa azirukwemera kwiwe ibikogwa byo kuri no wa gatatu byaritabiriwe kandi n'abakorera ubuserukizi bw'u Rwanda n'u Burundi Washington DC n'ugatanumwe yashimye kugira icavuze ku byahavugiwe
urakoze Diane kuri iyo nkuru
banywanye bakunze bijwi rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umusi umwe inyuma yaho amakungu ahimbarije umusi wo kwibuka ubwigenge bwo gushikiza amakuru hamwe n'iminsi 10 imbere yuko haba amatora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa y'ibwirizwa bashingira mu Burundi. Leta y'u Burundi yaratangaje ku munsi wa 5 itariki zine ukwezi kwa gatanu kwigiye guhagarika iganiriro vya radio ijwi rya Amerika mu kiringo c'amezi 6. Ingingo yatanguye gushirwa mu ngiro ku munsi wa mbere itariki 7 y'uku kwezi kwa gatanu. Urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ukuntu ibinyamakuru, amaradio hamwe na televiziyo bikora rwareze iradio ijwi rya Amerika ni radio BBC ko byarenze ku mategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Urwo rwego rwagabishije kandi iradio RFI ruyirega ko yatangaje amakuru y'ibinyoma avuga ko abantu bazotora oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro bazokwibonera ko. Umuyobozi w'iradio ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati: twaguye mu gahundwe twumvise iyo ngingo yafashwe n'urwego CNC yo guhagarika iganiro n'amakuru bitangazwa ni radio ijwi ry'Amerika. Ati abakunzi b'iradio ijwi ry'Amerika bazeye byinshi ku iradio ijwi ry'Amerika ribashikiriza amakuru y'imvaho kandi agezwe ko no kuvuga rero ko babujijwe kuronka amakuru atangazwa ni radio bizigiye muri iki gihe gihugu kiri mu bihe bihambaye. Ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika bizobandanya mu Kirundi no mu Kirwanda bicishijwe ku mirongo migufi ku buhingangururuka na bumenyi hamwe no kuri FM zitangwa n'ivyuma biri mu bihugu bibanyi by'u Burundi. Abenshi makuru bakorera ijwi ry'Amerika mu Burundi baratangaje ku munsi wa mbere mu gitondo kwiyo ngingo yo guhagarika ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika yari yashizwe mu ngiro ku munsi wa mbere. Naho iradio ijwi ry'Amerika itangariza ibiganiro vyayo ku mirongo migufi kuri televiziyo hamwe no ku buhinga ngurukana bumenyi nta nkeka ku murongo wa FM ariwe ukundwa cyane n'abarundi kandi ariwo utuma bumviriza ari benshi nk'uko umukuru urwego rutwara iradio ijwi ry'Amerika John F. Lansing yabishikirije ku igenekezo y'indwi ry'uku kwezi kwa gatanu agira ati: abo banyagihugu bari bamenyereye ibiganiro ataho vyegamiye vya radio ijwi ry'Amerika. Ati urwego rutwara radio ijwi ry'Amerika BBC ruzobandanya gushigikira abarundi mu kubaha amakuru y'imvaho. Ati ndateye akamo president Pierre Nkurunziza ahindure iyo ngingo. Leta z'umuzi Amerika ziremera ku bwigenge bwo gushikiriza amakuru ari kimwe mu bintu bikomeye mu ntwaro ya demokrasi. Umutetsi akora mu bushikiranganji bwa leta ya Amerika ijejwe imigendanire yagize ati: turababajwe n'iyo ngingo kandi amakenga yacu twarashikirije leta y'u Burundi.
Iyo cyari jambo ginanga marara cyabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turashimye cyane kubona bamwe duteze amatwi, tubifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.